Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwe neza ncu team mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kwa kane tariki 18 kwezi kwa 10 mwaka 2018. Ni saa 10 ku muhingamo mu Burundi mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederic Nkundikije. Inyuma yaho umwunganizi mu mishikirano ihuza Abarundi asohoreye ubutumire bw'abazoja mu mishikirano inshuro ya gatanu. Amashirahamwe hamwe n'imirwi imwe imwe itaronse ubwo butumire irabandanya kwandikira ibiro by'umwunganizi isaba ko nayo yoshirwa ku rutonde rw'abazoja muri ibyo biganiro. Muri ayo mashirahamwe hamwe n'iyo mirwi harimo ishirahamwe rishasha Alliance Burundaise des Activistes et Défenseurs des Droits de l'Homme, ishirahamwe ry'Abarundi baba mu bihugu byo mu mahanga Burundi Solidarity International, hamwe n'ishirahamwe ryishinze kugwanya intwaro ya kamwana wa mama Falcon F, hamwe n'ayandi mashirahamwe. Ikintu nyamukuru ayo mashirahamwe ahuriyeko nuko havuga ko atabona ikintu kizova mu mishikirano yimirije mu gihe cyose amashirahamwe afise uruhara ruhambaye mu buzima bw'igihugu azoba agikumiriwe muri ivyo biganiro. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye Pamela Mubeza arongoye ishirahamwe Alliance Burundaise des Activistes et Défenseurs des Droits de l'Homme. Mwaramutse neza Pamela Mubeza.
Aramutse neza.
Murakomeye.
Yego, mwakoze neza kututumira.
Yego, turi kumwe kandi na Gerard Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Falcon F ryemeje kugwanya intwaro ya kamwana wa mama. Mwiriwe neza Gerard Hakizimana.
Mwiriwe, turamukije, no kwa twumviriza abose aho bari. Turamukije, turashimiye.
Murakomeye namwe.
Turashima.
Ego meturi kumwe kandi na Professeur Libera ntibashira kandi nawe nyene arongoye ishirahamwe ry'Abarundi Burundi Solidarity International riherutse kwandikira umukuru w'umwe umukuru wa komisiyo y'umwe bwa Afrika Faki Mahamat rimusaba kuronsa Abarundi umuhuza atahoyegamiwe. Mwiriwe neza Libera ntibashira kandi.
Na maho neza.
Murakomeye.
Ndaramukije bari kubatwumviriza n'abana babatumire.
Murakomeye.
Na mahoro na mahoro.
Ego mirekado utagure kuri mwebwe nyene Libera ntibashira kandi mwikete mwandikiye umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Moussa Faki Mahamat muvuga ko mutizigiye umwunganizi mu mishikirano y'Abarundi mbega akizera ko iyo mishikirano izogira ikivuyemwo muri iki gihe umuhuza yamaze gusohora ubutumire nakakangana iki kuri mwebwe.
Kuri twebwe nta kintu kizovamo na gatoyi, nikivyerekana nuko mu biganiro byabaye atakintu barashika ko kandi bamaze kugira imishikirano ishikine sigire igira gatanu izova mu kintu kininiya. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri ni uko twihweje gushika uno munsi ibyashitswe ko ni uko abagiye muri ibyo biganiro baherekeje ubutegetsi bw'Ubujumbura kugira ubutegetsi bw'Ubujumbura bushobore gushyira mu ngiro ivyakozwe vyose no kuvuga ivyerekeye ibwirizwa rishingiro rishasha. Murazi ko itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu habaye referendum ibwirizwa rishingiro rishasha rikajaho. Mu ncamake rero abagiye muri ivyo biganiro baraherekeje ubutegetsi kugira bushire mu ngiro programme zayo. N'ubu ya gatanu niyaba mu gihe yoba no kugira bategure amatora mu bihumbi 2020 bazoherekeza uwo mugambi wundi wimirije ari byo twumvise ko ibizo bazoyaga ari fade route no kuvuga urupapuro rw'inzira gutegura amatora mu bihumbi 2020.
Libera muravuze ngo mu gihe amatora yo imishikano yoba hari amakuru mufise avuga ko iyo mishikano itashobora kuba
mwarakurikiye amakuru ku maradiyo hasohotse nk'umuvugizi nk'umu vice president du parti CNDD-FDD yaravuze yuko nama nozeye ibyo biganiro byo bananiriza Burundi ko bidakeneye kubananiza hanze. Le premier vice president nawe yaravuze yuko kwivyo biganira ari gutumwanya umuntu yumvirije abo babiri biraboneka neza yuko Bujumbura itashobora kwitaba ubutegetsi bw'Ubujumbura budashobora kwitaba ivyo biganiro
ariko namwe muravuze ko ivyo biganiro ataco bizovamwo ikintu mwebwe mwowe naco korwa kugira ngo ivyo biganiro bigire akamaro abarundi niki
icambere cyo nuko abarundi bose twokwemeza yuko ari ingorane mu gihugu ibivyerekana ni vyinshi abarundi babaye ibihumbi 500 barahunze kandi abandi babana bahunga hariho ubwicanyi ibyo ndiko bigaruka ko ni ibintu abarundi bose n'amakungu yemera ko ari ingorane ico ni cyambere ica kabiri nuko hari ingorane abantu batse kuyaka kugira batore umuti w'izo ngorane ico kugwa rero nuko ubiganiro vyukuri atawe bikumira hamwe numufasha atawe yegamiye uno munsi abari ko barafasha bararitse igice kimwe cabari ko baraganira bagiye ibintu byose nshaka kuvuga yuko muribuka nibutse yuko amakungu yose abaye ni africaine ba nations unies ibaye ni europeenne ibaye nakaje karere bavuga yuko ibyino accord arusha atawikorako
egome icyo kibazo ni cyo tubandanya cyane gose ariko nashaka mbaze mushiga na Nigeria Hakizimana
reka bize gato inashame mvunagure nuko rero umu ibyokogwa icokogwa nduko haboneka umufasha mushashe atawegami no guhindura igihugu ibiganiro biramwo ikindi cya gatatu nico bokwiga kugira umuti urama abarundi bose borohegwe barongo mahuru n'umutekano uwo muturama naho n'ukwiga ingene
yego reka ndabasabe mumpe inyishungufi umpe inyishungufi ngufi reka tubaze mushya na Gerard Hakizimana nawe nyine tubyire mwarandikiye umuhuza musaba ko ishira mu ryanjyo tubirwa hari mwishu muraronka mukanye gato
nakoze cyane meje kwivuga twarandikiye umuhuza hari kigerekezo ya kabiri aho twanditse rusaba ko ishyiramo ryacu ryotumirwa bitwa twashizemo n'andi mashyirahamwe rwambere nk'ishyiramwe gishinzwe kurwanya ikimenyi n'akamwe na mama nuko dukorera mu Burundi kandi tuzi ibyo byabera mu Burundi ariyo tukaba twagombye twashatse kwereka umuhuza ko ibijyanye n'ingendo zose zatanze bitadushimishije usanga hari amashyirahamwe yatumiwe atari mu gihugu nawe ugasanga biri kuza mu gihugu na traffic aterera keretse ko ahanini usanga ari kwavuga ibintu bakura kuri za mbuga ngurukana bumenyi rero tukaba twifuza ko ishyirahamwe ryacu atawugegamiye mu bijyanye na politiki ryotumirwa kugeza uno munsi rero tuvugana nta nyishu turaronka ariko kandi turabandanya gusaba ko twotumirwa kindi dusaba natwe twotumirwa tubona ko ibyo biganiro nk'uko kwezi kw'icumi ariko ukunda ko muzi ko abarundi babuze icungu na cyane cyane icungu za nk'iyarundi nayo yo kwikukira hamwe n'icungu ya demokarasi rero bigatuma abarundi mu gihe bo kwitaba batuba bahaye agaciro gakwiriye iryo cungu
muri ko musaba ko ivyo biganiro byose birakunguruzwa
icyo dusaba nuko byunguruzwa hama kandi tugasaba ko naho byokunguruzwa bagombye gutumira amashyirahamwe ari mu Burundi yose kugira atumire imigambwe yose kugira ashobore kwitaba ashikirize ahagaze kuko nayo azi ibiriko bira mu gihugu canke akurikirana cyane yakurikiranye byofasha kugira kumbure umuti utohogwe mu gihe rero ibyo bitokunda twegumisha amatongoye dusaba ko ibiganiro byose biheza bigatahukanwa mu gihugu kugira bishobore kwitabwa na benshi bashoboka nkuko twabishyikirije mu itete twanditse uno munsi nta cyitwazo na kimwe cy'uko umuntu yovuga ku biganiro bishobora kubera inyuma hamba ikindi novuga ko tutawugiyeho na mugenzi wanjye yewe simakana umuhuza amaze gukora ibitari bike kandi novuga ko yateye intambwe mu byo yakoze muri azi ko mu biganiro byaheruka yavuga ko ari bya nyuma barashyize ku bitari bike hari ibyo banditse rero twibaza ko ibisigaye uno munsi ni uko abarundi bose bamenya ko igihambaye ari uko bajya hamwe bakumvikana bagategura amatora y'ibihumbi 2020 neza kuko kanatsinda abarundi turi umwe
mukanya gato Hakizimana mukanya gato murafite akizero mu gihe ibyo biganiro byo wakwigenekezo byatekanijwe muri uko kwezi kw'icumi murafite akizero ko bizogira ico bivuwemo mu kanya gato
ubwambere twogira akizero mu gihe amashyirahamwe yose akorera mu gihugu yoba yatumiwe mu gihe amashyirahamwe ataba yatumiwe nitwifuza ko n'ibyo biganiro biba twifuza ko na leta hamwe n'abandi banyepolitike bose boca ivamo ko ibyo biganiro na nibyo byaba biri kubiracagura byaba biri kubikoresha cyaka imyenda kamwana mama dusanzwe turwanya nk'uko mu kete twabyanditse twabyanditse ko turi banga kwa mwe bamwe mu byo biganiro
bari
ibintu twamirira kure mbere tuma kuri toki mu ntumbe yo kugomba kuburiza ibyo bintu bibandanya biba
ego madame Pamela mubeza muri namwe murongo ishira hamwe yandikiye mpuza risaba ko mwotumirwa hari inyishu muraronka
nkani shuturaronka kiretse ko dufite amakuru atubwira yuko hariho abafite ubwo butumire mugabo mu bufite twebwe ntiturimo
ikintu muri ko murakora nikiye muri iki gihe
turiko turabandanya tudashatse mwandikire uko turababwira tubabwire ukuntu bimeze tukashikiza ibyiyumviro by'iwacu bisigura yuko tuvuga tuti ntibyumvikana na gato y'ukuntu aberekeye n'aya matata ari mu Burundi badatumirwa nicyo cyumve tuba dushikiriza amakungu n'abandi bose bafite ijambo mu gihugu n'abafite ijambo mu karere
mwihweje ibishikirizwa n'imirwi itandukanye murase kizera ko ibyo biganiro bizogira intambwe
biragoye ko bigira intambwe kuko nisana kumirice kubabwira abafise ico bari guterera ntibari kubaratumirwa kuko amatati yabaye mu Burundi ingone zabaye mu Burundi zari zerekeye twebwe abanyagihugu bari mu Burundi abari mu Burundi ico gihe cyane abahunze ubu buri abanyagihugu kuvuga abakenyezi urwaruka bari mu mashirahamwe nibo ba aya matati yashikiye yabaye mu Burundi nibo bahohotse bikomeye nibo bashikiwe n'ingorane nibo bangajwe nibo bafunzwe nibo havuyemo abapfuye mugabo hageze yuko hafatwa ingingo haja mu biganiro ugasanga abo nyine begwa n'ibyo bibazo nibo batatumiwe
tubibutse inshuti mwese ko muri komarabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Etienne Mwiweneza
Mirewe.
Etienne muri hehe?
Sabwe?
Muri hehe?
Twe twavuze yuko turi muri Kirundo Busoni.
Ya kazi na Kirundi ninde?
Ndiyo kubwayo.
Murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku mashira hamwe yanditse asaba ko yotumirwa nayo nyene mu biganiro bizohuza abarundi mu misiri imbere imishikirano izoba mu misiri imbere. Duga ku ijambo ikibazo icyumviro.
Naye murakoze cyane. Kubijanye n'ibi bintu ukuntu bimwe birakurikirana vrema twe tugerageje kuraba turabona yuko n'umuhuza ubwiwe n'umufasha wiwe nabo nyine ntibabona donke iyo urimo urakina umupira utabona igori riri kugira ujyane umupira nabwo nyine ntabwo uba uri umukinnyi ureba neza aho ndimo ndashaka kuvuga ku iki kijyanye n'ukuntu bajya bavuga ngo abantu batonde ngo bariya ntibatonde uzi neza yuko uri umwere uravuga uti jewe ndaje nihaza abantu bose hagira umunyagiriza ikintu niba hari ikintu nagigwe bose bakoranye urumva birya rero umuhuza aca avuga ngo yatumiye hari habo yasinge birya byerekana ko ari sisteme abafise bavuganye na leta kibariya ubasinde bibe biraburudu bikugira ibintu bibe biradimbira
urakoze Etienne reka
gatoya
duga kunyarutsa sozera
ikindi nashaka kubaza nk'ikibazo kandi kigaragara ko ariho bituruka none inyo africaine east african community amakungu zaho ni none abo bantu ko bara abantu muri kahise k'igihugu bafise imbaraga none bo ubu basigaye barushwa ubwenge n'abarundi koko ku buryo basigaye nabo batabona ibintu bija kuko ibatofata ibintu mu minwe bavuge bati turashinze itegeka ibintu tubitwaruka
murakoze Etienne reka duhe ijambo batumire bagira icyo babivuze ko reka dutangire kuri General Hakizimana duga ku ijambo unyishuza ku
ubwambere ya manishimire Etienne ariko kandi kujyanye no gutumira canke kujyanye n'umuhuza yose nuvuga ko bananiwe canke bafite ibyo bavugana na leta imbere kuri ababifise yaza ko leta abariyo itanga urutonde rw'abantu bose batumirwa yakoneka rero ko umuhuza ku by'ukuri yigenga mu byo akora ariko kandi twebwe ngo twabishikirije kare twibaza ko umuti w'ibibazo cyane ukujya hamwe ariko tworeka abasivyo bagirizwa ngo bitabe ibiganiro ahubwo abo atwibaza ko icyambere ariko bagimbere gutungane hamabeze bakabandanya bubaka igihugu nk'abandi barundi mugahandi twipfuza ko etuguma mu kudahana ibyagiye biranga akahise mu buryo byanatumye tuguma tubura abantu ibi bitandukanye tubavuga n'incungu zacu twagize zirahagwa mukamuzi ko atagiye cyahengeshanije abarundi bagumye babura ababo eraso tuba twibaza ko uno munsi tutaba dushingira intahe ukudahana cyangwa twimbire ko ibiganiro bizoza bitora umuti ari ibiganiro bitsimbataza ukudahana oya ibiganiro bizotora umuti ni ibiganiro bikwemo bose ariko ari mu gihugu nkuko nayivuze amashyirahamwe ariko akorera mu gihugu atari abantu bakura ibintu ku mbuga ngurukana bumenyi atari abantu bavuga ibintu uko bitari atari abantu ariko bakorana na opposition.
Ego namwe madame Pamela Mubeza mu kubibazo ni ivyimvira bashikirijwe na Etienne muduga ku ijambo.
Negira manje murakoze cyane. Negira manje insubire ariko ngashaka kubabwira nuko sagaseseshwa rumuri birazwi neza yuko hari amashira hamwe yitwa ko ari amashira hamwe ateka akazi na muntu yegamiye ubona ko ahengamiye kuri leta hakaba n'andi mashira hamwe wumva ko ahengamiye kuri opposition. Kabgizo ishyamwe giwacu ntaho yegamiye atari kurwanira gateka kazi na muntu bicabe twumva rero tutahari ngo tube twitajije biganiye hariho ingorane dutinya yuko not can't wanna to hazo havari kibazo yuko bazo hava bagenda bicarane abo bagiye kwicarana bace bumvikana ukuntu babarianira hanyuma abantu babo barapfuye babe bazize ubusa byage butungane gukora bamwe baheberanire bababaranire bagabura ubutegetsi nta imyaka tumaze twarahunze biba bibaye impfagusa abantu bapfuye amaraso yabo babaye impfagusa ico ni ikintu gikomeye cyane tuvuga tuti ico bituma dutegereza kuba tuhari nk'abantu bategamiye haba ku ruhande rwa leta haba opposition kuko turashaka by'ukuri ko ibi biganiro bibaye biveje kuri ibintu bitoye inyisha abarundi ubwicanyi buhagarare abakoze ubwicanyi uruhande rwa rwose bakurikirana ko ubwicanyi bwakozwe si uruhande rumwe rwakoze ubwicanyi bwabaye ku mpande zose kandi ubutegetsi butunganywe cy'ukuri butunganywe no kuvuga ubutegetsi buhuza abantu bose atari ubutegetsi bufasha ubwoko bumwe cyanke igice kimwe cy'intara cyanke abantu bahengamiye ngaha kandi n'ukuri kugira ngo igihugu cyacu cy'Urundi gisubire kigira ijambo dushe dutere imbere dushe tube igihugu kizwi mu makungu kizwi nk'u Burundi by'ukuri kujya bwari buze u Burundi bw'amatano buke
mushyana he libera ntibashira kandi ivyimvire vya Etienne duga ku ijambo mu kanya gato
yego mu kanya gato ndugushimira Etienne ku kibazo yabajije n'interano yatanze ku kibazo yabajije interano yiwe umuhuza n'umufasha byarabagoye ibintu biboneka cyane rwose kuko basa n'abananiwe nkuko yivuze neza ntibabona iyo baja muganda bitangaje kuko uravye umugwi urimo ugizwe nabo bariko barafasha ugacura umugwi wari ugizwe n'igihe Mandela yari kwafasha abarundi urabona neza ko hari ubudasa novuga yuko Mandela yarafise inguvu zikomeye yari yemewe n'amakungu hanyuma yarafise ishaka yo kumvakinisha abarundi uno munsi rero igihaze nuko abariho na shaka bafise y'uguhuza abanyukubikanisha abarundi kandi byaragoye cyane gose ku kibazo ciwe rero ati none community international niyo fata ingingo mu bya politique ntibyoroshe mu gihe kibazo cyo Burundi kiri mu minwe y'akajya karere nuko ako karere kabivamwo karondera nyine kabivamwo kuko muri politique nta echec ibaho niyo migambi rero bafise iyi raundi ya gatano ushobora kwihenda muri analyse ariko l'histoire me donnera raison probablement
icyo kibazo cy'umuhuza turakigaruka ko ariko reka mbanze mpe n'ijambo ubundi bunyanyu radio ijwi rya Amerika Raymond mwiriwe neza
neza
mwiriwe muri hehe
ndi mu Rwanda ndi Kigali ku Gisozi
yego
ariko ngenda gira ngo mbanze mbabaze ese ni iki kintu mushaka arusha abarundi bashaka arusha kuruta kugira ngo bicare mu Burundi bo bashake amahoro bashake ikintu cyatuma i Burundi butera imbere ni iki kintu bashaka kurusha bakubaza kurarusha kurusha kuganira bo bakabona amahoro bakava mu miryane. Ikindi kintu giteza gituma Burundi butagira amahoro, reka nkibabwire, muce ikintu bitangwa abahutunga abatutsi ngo abatwe, ni mu gice cyo kintu Burundi buzagira amahoro buzatekana rwose.
Murakoze Raymond ivyumviro bihambaye bishikije mu mushinga na he Raymond leka duhi jambo Gerard Hakizimana Raymond agize ati yarusha muhashaka iki genda mwicana abarundi mwabe ko mutorera inyishu ibibazo byose mufitane.
Twebwe ni aza ko bimwe tugize iminsi dushikiriza dusaba ko abarundi bonyine ubwabo bo kwicarana batukwama bibaza ko yarusha ariho hari umuti w'ibibazo abarundi bayagize canke bafise. Uno munsi tuvugana sibo tuko turaraba ntacyo tuma hari umuntu avuga ko ibiganiro nyamba byoba byomera hanze igihugu. Uno munsi tuvugana dufite ishyirahamwe riri mu gihugu cyose ikurikirana ibintu ku munsi ku munsi nta na kimwe cyotuma hari ibiganiro bibandanya kubera iyarusha. Ikindi yavuze gikomeye, umuntu wese akiri kuby'ubwoko yi avuga ko abahutu bakumiriye abatutsi abatutsi bakumiriye abahutu uwo muntu nibaza ko ntacyo ariko araterera mu gihugu, kuko turo turaraba biraboneka ko uno munsi ubwoko twavuga ko buri hamwe kuko muri kahise byarigeze kuba abantu nibicarana abantu nibarabana gyiza, ariko uno munsi tuvugana umuntu n'umututsi barasabiriranira, umuntu n'umututsi barahurira mu isengero, umuntu n'umututsi baranwana mbere bafatikanije kubaka igihugu. Ariko nibyo hari abarundi bahenze bari hanze abo cyo twifuza mushya mu gishinzwe guhanya ikimene na kamona mama yuko twifuza ko botahuka amahoro bakaza kubakana igihugu na bene wabo hama bakamenya ko ibintu byose dukeneye bizoba mu gihugu, kandi twemereye ko inzego zihari ari zato hama ibisigaye nabyo tubanaye dukora kugira
tubaheze. Egome mushyana he Libera ni bashira kandi mwishure namwe kubibazo ikane vyimvyo bishikije na Raymond ari mu Rwanda avuga cyane cyane gituma Barundi badashaka kwicara hamwe mu gihugu cyabo n'ikindi kibazo cerekeye indyane z'amoko zisa ni ziri mu Barundi ku buryo butangaje cyane rwose tugakwija
naga nibutse ariko aratwumviriza na Gerard yuko no munsi hari impunzi zishika 500,000 z'abarundi diaspora dushika 380,000 societe civile nyinshi murabizi ko ariho benshi bari hanze bahunze abakenyezi nuko nyene abasoda n'abapolisi barahunze abo bose ndondaguye rero kugira aboneke umuturama barakenewe kwitabiza ibiganiro kugira bitabiza ibiganiro bitegeza kubera hanze kubera ico bahunze kiracariho. Ibyo rero umuntu akunda igihugu akunda n'abarundi yifuza kwa mahoro agaruka mu Burundi Burundi bugasubizwa gateka n'ukumva yuko ibiganiro bidakumira bitegeza kubera hanze hamwe dutora umuturama ntitutwame mu ihumbi. Icya kabiri cerekeye ubwoko Raymond yavugisha ukuri kuko ingorane ziracariho z'ubwoko ntitwishanye. Mwumvirije amajambo avugwa bamwe bitwa ngo ni ba mujeri murazi cyo kivuga mujeri, mwumvirije amajambo avuga n'abategetsi barongoye Burundi atari abantu bato bato baca bavuga amajambo acamwe imigwi abarundi impinga iracari ndende. Ndashigikira ico cyumvira rero caremo yuko dukwiye abategetsi abavyeyi b'abarundi bafata abarundi bose cyo kimwe bataravye ubwoko bataravye amadini bataravye intara tuvamwo n'ibindi bitandukanye abarundi abonetse hakenewe abategetsi bakunda igihugu bakunda Burundi babona kure barengera ubwoko kugira twubake Burundi butere imbere nk'ibindi bihugu bitari kure y'Uburundi.
Yego me Ricardo Henjambo madame Pamela Mubeza giri cyavuze nawe nyene ku vyimviro bibiri bihambaye byashikijwe na Raymond duga ku jambo
ndashimiye mu kwibaza abajije yego ntiyabeshe ndamushigikiye cyeto cy'abarundi kiri mu barundi naho turiko turondera nifuza gufasha batati nakujya ko mu rugo umushinga ntari mu kinyenzi wiwe bagize ikibazo haraza umuntu uhanze akaza akabatatura kugira ngo aba amahoro gasashishwa muri amakati arahari ikizemeza abantu barahunze abantu biriko barapfa abantu barafunzwe hari nawe umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu minsi iheze ariko yarekuye nuko byerekana yuko hari abantu bazafunzwe donc icyo si ikibazo ikibazo rero icyo nishura Elemo ni uko by'ukuri ikibazo kiri mu Barundi mugabe icyo ndamwishura kandi igituma ibiganiro bitashobora kubera mu Burundi ni icyo nyine ni uko ni ukuvuga ko umutekano waba abategeza kwitaba muri aya matati abategeza gutora umuti w'aya matati umutekano wabo wibereye mu Burundi ntiwukingiwe by'ukuri nta cemeza neza yuko umutekano wabo woba ukingiwe hanyuma icamoko naco nta n'umwe atabizi neza yuko abanyepolitike camaye icitwazo camaye icitwazo cyo gukokeza ingwano kuri benshi murakurikirana kuma mvuga ngo rukana bumenyi murakurikirana amajambo ashikirizwa hirya no hino ku maradiyo murumva neza yuko amoko yamari ingwano ni nk'ikigwanisho cy'abanyepolitike kugira ngo abarundi tumwe ducanamwo ushobora kwishura Remo
reka tugaruke ku kibazo cyashikirijwe na Libera ni bashira kandi kivuga cyane cyane kubyerekeye umuhuza yarafise ijunja ara umuhuza yarafise ugushaka ariko hariho abantu benshi bavuga ko ikibazo kishora ku hatari umuhuza ahubwo ari ngwaneza abarundi bonyere akwiye guhindura ingendo na numuhuza Mandela benshi baravuga ko vyamugoye cyane gose gushikaho akoresha ikenye mushika ntahe Libera nti bashira kandi ikibazo ntura kwishira kuba kiri hagati y'abarundi bonyene bashobora kuba bafise ukuntu bagoye abahuza banswe n'impande zose n'imenshi byo sivyo
abarundi bafise mu ruhara ibyo byakana kuko icyambere cyoce nuko kivyerekana nuko abagendeye arusha bose baba abategetsi b'Ubujumbura canke muri opposition nta mugambi bafite na gatoyi Burundi ico no kwita vision kuko bose ni bamisa ndahaje nibamisandahaje mugabo baje bajije uti muhagiye mwokora iki bose barabana mu maso icyo ni cya mbere icya kabiri nuko iyo hamaze kuje umuhuza bagutoye ukabushinga naye uhabira umushinga naye ukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ariko baratata bumvikane wabivuze neza Mandela yarakoresheje igikenye yigana uno munsi ikibuza gukoresha ikenye iki nuko umuhuza yegamiye uruhande rumwe n'ikivyerekana nuko vyose ivyo ubutegetsi bw'Ubujumbura bwifuza bwarabironse uno munsi hari ibwirizwa shingiro nshasha ejo muri 2020 buca baja mu matora bafashijwe n'umuhuza
ntaguciriyemo Libera ntaguciriyemo hariho ishirahamwe mu Burundi rikurivuga ko umuhuza yatoye eka urutonde kwabo yatumiye yarukuye cyane cyane ku ishyirahamwe rya Afurika n'i Buraya bakaba bamuregereye nawe nyine ko afite aho yegamiye aho ntiwumva ko umuhuza domwa kurutoke n'impande zose zitandukanye ashobora kuba ari umuhuza ari hagati
wiheje neza abamakungu ariko arafasha no kwita yuko muri imishyikirano yimirije inyo africaine na Union Européenne na Nations Unies baragiye kufasha umuhuza kuko babonye yuko bimugoye kandi ko yegamiye uruhande nimwibagire yuko abagiye muri Tanzania bagiye mu mishyikirano batotejwe bagafatwa bamwe bagakora no gufungwa muzerekana yuko igihe cya Tanzania gihengamye impunzi ziri muri Tanzania ziri bazatotezwa ni vyerekana neza yuko umuhuza yegamiye uruhande rumwe mu ncamake rero abarundi barafise mu ruhara tari rutoyi mugabo umuhuza niwe afise uruhara runiniya kuko imisi bamuhaye yamunaniye
ega mushya na jirali namwe hakizimana ingorane n'umuhuza canke n'abarundi bwabo mukanya gato
jubwa mbere naza ko ataringorana y'umuhuza nibyo ngo twabishikije twavuze ko umuhuza rawo niboneka ko yagombye guhengama aho yatumye amashiramwe atari mu gihugu niwe cyo twagiriza hanini kuko cyo twipfuza nuko twipfuza ko abarundi baganira nk'abarundi twipfuza ko abarundi baganira harimo abandi bantu b'abanyamahanga bariko barakora cyangwa bariko barafasha imigwi imiriya nibaza ko rero umuhuza ibyo ariko arakora ikibazo n'abarundi na cyane cyane aya mashyirahamwe avuga ko avukiye hanze usanga afise inkuru tarizo ngarutse ko umushinga ntahe Libera yavuze ko ngo hanze hari mu nzi ibihumbi magana atanu yari bya HCR bidafite icyo byerekanye hama uno munsi tuvugana twebwe nk'abariko bakorera mu Burundi turagize iminsi tubona impunzi zitahuka mu gihugu kandi zakigwa ku murango ku mipaka itari mike ahubwo tugatera akamo ko n'abari mu Rwanda nabo botera intambwe bagashyira ikirenge mu cya bagenzi babo kugira batahuke kubaka igihugu igihugu twibaza cyari twagiriza umuhuza kandi byumvikana ko dufise impande duhengamiye ko
hano
anagenda agaruka gatoni nibaza ko uwo muntu amakuru afise ahushanye nayo dufise nibyo ko mu gihugu hashobora gupfa ubucanke uriya ariko ni kuraba ati mbega ikicara twogishyira mu rutonde uruwo twogishyira mu bintu nyangata y'akazira muntu canke byabaye kumbo
igwiriye
n'amasanganya
inyisho gufi muzaba mukoze cyane rwose reka duhe n'ijambo Pamela Muweza nawe nye kuri icyo kibazo ingorane n'umuhuza canke n'abarundi bwabo tugakwi ijambo mu kanya gato
ingorane je mbona ko ziri kuri bose ziri ku barundi kuko tudashaka kumvikana tudashaka icyo duhurije ko ziri no kumuhuza kuko afite abo mvuga ko yumviriza kuruta abandi nagira nta gakarorero kubitwerekeye amashyirahamwe ahanini usanga yatumiwe n'amashyirahamwe usanga amwe yitwa ko ari society civile no kuvuga ko yitwa ko ari abarwanda gatere kazi na muntu atahengamiye n'ugasanga ahengamiye kuri opposition ayandi yatumiwe ugasanga ahengamiye ku butegetsi bw'ibujumbura aho tukaba tuvuga tuti twe ko twebwe yahengamye none umuntu uzotegwa gute abantu abari hagati bategereza gufasha gutora inyishu batatumiwe ngo bicare hamwe hamwe batore inyishu icyo ni kimwe cya kabiri mvuga ko ikibazo kiri ku Barundi kuko sidushaka kumva ko twe dufite ingorane twe dufite ingorane ngo rero twebwe nta muntu yaje mu Burundi kuvuga ngo agira ngo aho nyange ivyanditse muri constitution cyangwa ngagira bigwanye mu Barundi byavuye muri twebwe ni nyishu rero iva muri twebwe gusa hakenewe umuntu azagahagarara hagati kugira ngo adufashe ntituje mu mashi cyangwa ngo abantu b'Abarundi bagume bahasiga ubuzima bagume bapfa ngo hashire kuvuza yamaribere nk'uko mubona ariko aravuka ngo abantu basubire gupfa ijo ntazo twifuza yuko Barundi n'ukuri basubira mu mahoro tugasubira tukubaka igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza iradiyo hejwe rya Amerika turi kumwe na Frederic mwiriwe neza muratwumva Frederic
allo
wi egera telefone uvuge cyane muri hega Frederic muri he
murenge wa Burega mu Rwanda mu karere ka Rulindo
izina ry'ikinyarwanda ninde
okay nitwa Ntawiyirusha Intege Frederic
Ntawiyirusha Intege
none ikiyumviro cyanjye cyangwa se igitekerezo cyanjye numva mbere na mbere kubera ko ari inyungu z'abenegihugu hamwe baba bashaka buri kuri buri umwe noneho bagakwiye gushyira hamwe noneho yaba ari amashyaka avuga rimwe n'igihugu ndetse n'atavuga rumwe n'igihugu bakishyira hamwe bakaba basenyera umugozi umwe kugira ngo bake igihugu kibereye bose halo
tugakwi ijambo turakumva
noneho buriya biba byiza mu rubuga rwa politiki iyo n'abatavuga rumwe na leta bahawe ijambo kuko bituma bose bagira ubwisanzure bityo n'amakimbirane ntazamuke cyane ariko urebye mu Burundi gusubona ko ari intambwe yatewe kuva nk'aho umukuru w'igihugu avuze ko muri 2020 nyuma yaho atazongera kwiyamamaza ubona n'imigwi imwe n'imwe idashyigikiye ibyo akora igenda ibasha kwiyunga nawe kugira ngo bagire ibyo bageraho bubake igihugu cyiza murakoze cyane
murakoze Frederic Moshira Hakizimana Frederic ati abarundi bakwiye kuja hamwe imirwi itandukanye itavuga rumwe igashira imbere inyungu z'igihugu tugakwi ijambo n'ubwira icyo muvuze
twebwe icyo tubona ni uko uno munsi tuvugana turabona ko abarundi bamaze kugira ingendo yo kuza baraja hamwe ari nacyo tuba twibaza ko uno munsi bari hamwe mugabo kubyo yavuze ko abatavuga rumwe na leta etiko tura mu gihugu twandi bwa mbere kugifatira mu migu ibiri hariho imigambwe yemewe n'amategeko hariho nabandi bantu bahunze igihugu bahorana imigambwe canke batayifise bahora mu yindi migambwe abona bugasanga bafite byo bagirizwa canke bafite imitahe ibakurikirana rimwe tuvuga duti abo bafite imitahe ibakurikirana babanje kwitamire gutungane kugira ko umuntu ndetse batazimuha kudahana byo babyiza hama abatavuga n'umuntu na leta bari mu gihugu nabo tubasaba ko bandaye bakora politike zabo ariko bakazikora atabo barenganije bakazikora batishije inyuma yabene gihugu batari inyuma yo kugomba guhubya na cyane cyane nk'ibi byabaye mu 2015 bereka ko abanye politike benshi bahubije abene gihugu mu kubahenda bitari ibyo tukavuga ko ihambaye ariko abanye politike bamenya ko kiri cyose kidoza kibashikira kitadova mu biganiro ahubwo bucitega mu matora ari nacyo tuba tubahamagara kwita amatora mbere amashami yigenga tukabemerera ko tuzakurikirana kandi tudahengana
mufasa ni Pamela Mureza namwe ku cimbiro cashikirijwe na Frederic Agirati abarundi nyabo nabo kwikuja hamwe bagashira imbere inyungu z'igihugu bagatera imbere nk'abantu
erega ndamushimiye ku cimbiro ciwe ni yashikirije ariko iyo bari kubaravuga abarundi hariho abarundi abanyagihugu umunyagihugu usanzwe hama hakabaho abantu bitwa abanyepolitike abo bantu rero bama bafise utuvira utuyira baza baracamwo kugira ngo bashobore gushika ku byo bashaka nk'ibiganiro ushobora gusanga bibaye iby'uko bahura kugira gusa bagabura ubutegetsi bamwe mwarabonye abandi kaba muri nko muri starage basaba yuko basubizwa ibyo banyazwe basubizwa amazu basubizwa ndi baza bashaka gusaba ati dusubire ku butegetsi mugabo umunyagihugu nawe mutoyi cyo kibazo yari afise umunyagihugu muto ashaka kuja kurema mu mahoro yiwe ashaka gutanga utwo tuntu twiwe umunyeshuri akeneye kuja ku ishuri twebwe rero nk'abagwanda gatya kazi na muntu tuvuga tuti yego ikibazo aho gihagaze aho ikibazo nyamukuru kiri yego ni mu Barundi mugabo nabo banyepolitiki bakwiye kumvikana yuko atosura kuza baragwanira ku banyagihugu babahonyora ku mutwe babuza kubaho kugira ngo baronke ubutegetsi bashaka bumve yuko abanyagihugu bafite uburenganzira nabwo nabo bwo kubaho mu mahoro rero iyo umuntu wese ashatse ubutegetsi ntacaja ngaho ngo atuma abantu kwicana bavuga amajambo amadiskuru donc arimo ugwanko yo guhamagarira abantu kwicana yo guhamagarira abantu kwankana yo kwitana amazina mabi bumve yuko Uburundi itongo ryabo Burundi ni Uburundi bwa twese tugeza kubamo mu mahoro bategeza kumva neza yuko bategeza kuba abapatriote abantu bakunda igihugu badakunda inda zabo
ego namwe namwe libera ntibashira kandi kuri ico cyimbyo cya Frederic agize ati nyabuna mushire abarundi mushire ku ruhande inzankano n'amacakubiri mushire imbere umutima wo kumvikana abafise ibibazo eka n'ivyumviro vya politiki bitandukanye bose baje hamwe bubaka ku Burundi tugakwijamo mu kanya gato
ego Frederic ya nimpanuro yakibuye abarundi neza cyane gose ico no kwibutsa nuko bavuga yuko Burundi buri muri demokrasi. Demokrasi isigura iki? Demokrasi isigura kumviriza umunyagihugu wese kugira aterere igihugu cyubakwe mu mahoro n'umutekano. Demokrasi ni kumira. Uyu munsi rero hari ingorane mu gihugu. Na ikikuru ikintu nyamukuru ni uko abarundi bakwicara hamwe atawukumiriwe kugira ategure kazoza k'abana bacu. Izeze kuvuga ngo hariho abafite imitahe no kwibutsa yuko CNDD-FDD yaratumiwe mu biganiro bafite inkoho barabumvirije sijyambere biba mu Burundi izo mvugo rero twumva ngo hari bafite imitahe ngo ego ubutungane tuzagukora kuri bose mugabo muri biganiro vyo twebwe tuvuga nivuga ibi byangondagonde bivuca bibera ivya gatanu mvuga ibi biganiro vyo nyakuri ivyo biganiro nuko atanumwe bikumira kandi atari ubutegetsi bw'i Bujumbura butanga abazobijamo n'abafasha bategerezwa kugira bati abagize amatata ari hagati y'aba n'aba n'aba ntibatubigwe bose hanyuma rero bicare babige neza ikibazo nyamukuru tutariko turavuga hano kubaka Burundi bwogorore butera imbere murabona uno musi kwisi yose bari kubategura imigambi yo mu 2030 Union Africaine muri 2063 natwe turacari mu ndyane ibyo bintu birakwiye guhagarara kugira byarage cyagwa gasore ejo bundi twaraye tunaje anniversaire yiwe abarundi bose n'umukuru w'igihugu yarumvirije ijambo iragi cyagwa gasore turi kurikize tubahe twishimiye mu ngiro
tubiyusenje ati mwese komunika murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Erika Erika muri Veneza
miriwe
muri hehe
ndi Burundi Gitega
izina gikirundi ninde
Manirakiza
Erike Manirakiza
oui
duga kwijambo ukibazo cyimviro turiko tuvuga cyane cyane ku mashira hamwe twatumiye abarunga mashira hamwe atatumiwe mu mishikano izobera yarusha mu misiri imbere duga kwijambo ukibazo cyimviro
ego mekangicho mvuze ku biganiro bibuca biba ugeje kuraba amashyamwe hari amashyamwe menshi atatumiwe kandi ayemerewe kandi yemewe gukorera ku butaka bw'u Burundi uretse na yari hanze mugasi nivu ukuntu ingorane kandi ari z'abarundi bose mugahagira bamwe abatumirwa ntagira abandi ntibatumirwa donc muhuza arakwiye kuraba na shambiriwe bakaraba kubategeza gutumiranya abantu bose byege bazaje mu Burundi kuko abarundi twarushe kwama mu abanye politike barutererana gusanga umunyagigo ariko arahonyangwa azira abantu bari hejuru donc abo banye politike nyene tuko turavuga bobo barabinyunguzi wabo kuburyo umunyagigo mutoyi batamwibuka mugahagirana igihe cy'amatora bakaza kumurondera cyinshi kitubabaza cyane kitubabaza ugageje kuraba aha mu Burundi nukuri ibintu uko biragenda vema umuhuza narabe narabe wenyene avuga ati nkine gutumira abo byiga bose abarundi abafite amashyirahamwe bakaza bakabumviriza ko nibyo byiza nk'ubunya batumiye bamwe abandi batumiye sinizira yuko hazovamwe ikintu bazogica bafunditse ko hari amashyamwe atatumiwe kandi atazovyemera
ikibakwihukira murakoze Eric Manirakiza Eric Manirakiza ashikije ikibazo mwashikije nk'amwese mu mashyirahamwe yanyu kivuga ko amashyirahamwe cyane cyane afise akamaro afise uruhare ruhambaye cyane rwose mu buzima bw'igihugu yotumirwa ariko nashaka ndabaze mu gihe iyo mishikano yoba koko nk'uko yatumiwe muri mu mpera z'ukwezi ikintu ibintu mubona byoshirwa imbere kugira ngo mahoro asubire gusasagara mu Burundi nibi reka dutangure kuri mwebwe libera ntibashira kandi
nagakwesha imishikirano nta kintu kimizovamwo nta kamaro ko guhendana pour moi ni nka recreation politique barimwo mugabo mu munsi habaye ibiganiro nyakuri bibereye mu kiti cyo kwatari Tanzania n'umufasha mushasha ikintu bo kwiga kugira Burundi uve mu kaga tuve kwama mu ibihumbi twamatishwe turaryana ningene hoba umugambi ndabivuga mu gifaransa de refonder la nation burundaise refonder na no kuvuga gusharira u Burundi kubera iki icambere cyo no kiboneka neza nuko ya cyo twita les valeurs imigenzo y'ikirundi nuzeye za solidarité ubuntu les valeurs d'humanité ibyo byose byarapfuye zarapfuye kabisa uravye ivyerekeye les institutions uno munsi ziriho ku izina nawe utanga akarorero mwarabonye muri demokrasi aho ubuserukira umunyagihugu en parlementaire aba menace paraministre kubera avugiye abanyagihugu naho vyabonetse ku izi nshatse kuba rero yuko institution ziruda munsi ni ziri kwizina zaratitoze
murafise mushi yanahe libera murafise igihugu mwifuza kwizo bigano vyo beramwe canke umuhuza mwibaza ko yoba atawegamiye mukanye gato cyane gose
mukanye gato twe dusaba yuko ikibazo kisubira muri Union Africaine mu minwe ya Union Africaine na Nations Unies izo ni Union Africaine na Nations Unies bazoraba igihugu kirashe ibihugu biriho dashaka gutanga karongo Afrika y'Isud
mushiga ntahe namwe Gerard Hakizimana mu gice muvuze kuri ico kibazo nyene kugira ngo iyo mishikirano ni yaba mu mpera zo ku kwezi igire icivuyemo ibintu mubona abazohurira yo gukwigana ibi
cyo bwambere nkuko kwashikije mu kiti twandikiye muhuza tugasubira tukarungika itangazo ku wa 13 kwezi ku 10 bwambere ntikwibaza ko ibiganiro mu ku 10 izoba cyo dushira imbere twebwe mu ishamba gishinzwe rwanditswe na kamona mama dusaba ko ibyo biganiro byo kwigizwa nyuma maze incungu zihabwe agaciro hama ku kizovayo twibaza ko kandi tutugutirindiye ko twoguma dusamariye ibiganiro twobandanye iterambere hama icyo twifuza nini ni uko ibiganiro bitahukanwa mu gihugu bikitabwa na benshi bashoboka kwafise amakinga mutekano wawo nyaza ko leta ihari ku neza yabose kwifuza ko doja mu ya inyo afikene cyane yishya mu muzima kongoni nyaza ko abo bantu bari kwagomba gusubiza inyuma iterambere ry'igihugu kuno munsi nta gihari na kimwe cyotuma hari ibiganiro bibandanya ahubwo abanyepolitiki nibiyumvire ku mutora w'2020 kuko upapuro rw'inzira bogo waramaze kumbikwa na kuno abanyepolitiki mu ntara ya Kayanza hama tukabona ko urupapuro ari gugo kuhigwa umaze kurusoma urupapuro rwikwije akahuru hengamiye na hamwe ibibazo bya politiki urupapuro ruboneka ko rushyira imbere inyungu za bose muri politiki
namwe madame Pamela Mubeza mu kanya gatoya cyane rwose mu gihe ibyo biganiro vyoba nkuko bitegekanijwe ibintu mwebwe mwifuza mubona ko vyotuma haba ituze mu Burundi eka ibyo biganiro bikavamo intambwe iboneka ni nk'ibi mu kanya gato
murakoze gusa mbere yuko mbandanya nagenda babwira nibutse yuko naho abo bari Burundi mwumva umenga ibintu vyobandanya gihugu cotera imbere hari abari hanze bibuke yuko ibi byarigeze kuba ntitubigumemwo ngo byame biriko biraba twame hari ko turakeya impunzi zihunga turakeya abaja hanze y'igihugu twibuke yuko twese turi abarundi tugeze kwa mu Burundi okay ha donc icambere nibaza yuko nuko ibi biganiro bibaye byovamwo ko hajaho programme yo gutunganya ubutegetsi buri base sur le droit universel bafite mu Gifaransa donc buri base sur le droit universel hanyuma ikindi haveho ubutungane by'ukuri bwigenga kugira ngo havemo guhana abo bose bagirizwa ubwicanyi ntihaje nko guheberanira kuko hashobora kuva nko guheberanira hama bwa bwice bikazokwa mu buhari abicana bakoze kuba bidegenje bazi yuko tuzokwica hama ejo tuzikwira twumvikane duce tubabarirana bace tuja ku butegetsi bice bihera ije neza zava nko guhagarika ubwicanyi hanyuma kandi ukasha turushaka nuko havamo z'ukuri abanyepolitiki avaho bumvikanye ingene bagiye guteza imbere igihugu bashyizeho imigambi nyayo iraba abanyagihugu itaraba desinteret personel itaraba inyungu zabo ku gatwi kabo
tubibutse inshuti mwese ko muri kamura bandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Cedric mwiriwe neza mwiriwe neza muri he Cedric
je neza ndi Kampala Uganda
Kampala ya kazi na kawe
ni Cedric iravuze yego
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato
yego ndaramukije abatumire ariko nabwo connection yanyu rohereje ariko numvise ko muri mu kiganiro cyerekeranye n'iyi mishyirano izo habera mu gihugu cya Tanzania ni henze
yego
mu mpera z'uku kwezi yego hama jewe icyo nagomba gusaba numvise ko mengo dufite abatumire batatu
yego
ego nagomba gusaba cyane cyane abantu bari muri opposition ko bato saba amananiza cyane ko bado dadika guko bamye basaba ibiganiro kuva 2016 na 17 gushika n'ubu ariko barabona yuko ibyo basabye mengo babaye nka babana barirana barira hama bakabura kibahoza ariko cyane nagomba kuvuga ni iri biganiro kuko turiko kegereza ikiringo cy'amatora nagomba gusaba abanyepolitiki ko bato hagarika imitima cyanje baba bato saba amananiza ko ubwo bokwemera bakazotahuka bagategurira hamwe amatora ya 2022 hako baguma muri bya bindi bitazopfa bihe
murakoze
yaguhama kandi kano nagomba kubasama nagomba no guca ndabasaba ba nkare tatanye dusaba na bari mu pozisiyo ko bose bo raba inyungu z'abanyagihugu ko nakarero jewe aho merereye areho abahunzi igihugu bisa nabegeranye cyane mbona ubuzima babayemwo ni ibintu bitameze neza buryo buzima bwo mu nkambi cyane bwo buhungiro
bwamumeze
neza nashaka ko bose imitima hamwe hama bakaraba ineza z'abanyagihugu hama ineza zabo bakaziraba mu nyuma cyane bakaraba inyungu zingana.
Urakoze Cedric reka duhe ijambo reka dutangwe kuri mwebwe Libera ntibashira kandi mu gice muvuze ku byumviro bishikirijwe na Cedric.
Nagira mbwire Cedric je kutari muri opposition jewe ndumwe ari muri kaminuza hanyuma nkaba ndonguye ishyirahamwe yitwa Burundi Solidarité International yifuza kubaka u Burundi mu bisata byose tubise abahinga mu bintu bitandukanye. Turi muri opposition rero twita ko turi abarundi b'umutima bagomba kubaka igihugu kuja mu matora nibaza yuko atari umuti uno munsi ingorane z'u Burundi bufise simpakanya amatora mugabo ayo matora yoba hari ibintu bimaze gushyirwa mu ngiro icyambere cyoco nuko amaradiyo yugawe yokugurugwa abahunze bagahunguka imbonera kure zirwa zirakora ibara zitera ubwoba turazi neza n'imigambwe iri mu Burundi yuko badashobora kuja kuyaga n'abanyagihugu ngira gwasa niyo ariko aranyumviriza arazi neza abanywanyi biwe ingene biko biragenda muca make rero abarundi tukwiye kwicara hamwe kugira dutegure amatora nyakuri aciye mu mwumvikano akurikiza nabivuga mu Gifaransa le norme internationale en matière de démocratie.
Ndabona kanya kihuta reka tubanguke reka tuvunagure amajambo reka duhe n'ijambo madame Pamela Mubiza nawe nyine mu kanya gatoya cyane rwose agira icyo avuze ku byashikirijwe na Cedric avuga cyane cyane ibyerekeye abatugira amananiza muri ibyo biganira mu gihe bizoba bitanguye. Dura ku ijambo mu kanya gato.
Yego cyane sidikira ko ndamushimiye cyane ibyo avuga n'ibyo abarushe abarushe n'abanyagihugu basanzwe n'abanyagihugu n'abarundi sabo batwara imigambwe sabo bari mu batwara amashyirahamwe akomakomeye cyane iki abarushe n'abanyagihugu abapfa n'abanyagihugu abafunzwe n'abanyagihugu mugabo abantu abari bakwiye gufata ingingo kugira ngo bihagarare akaba aribo bazana amananiza uri Bujumbura bakagorana uri opposition hanze bakagorana kuko bashakama inyungu z'iwabo bumve neza yuko barundi barushe bumve neza yuko barundi bari kubarangazwa turi muri cycle dahera ibindi bitanguye muri 2015 n'ibindi byatanguye kuva mbere igihe abayisraeli bazaba batanga amazi babaniga babagira gute si cyo muri 2015 n'ibyabaye kuva mbere ni ukuvuga yuko ibibazo birahari kuva kera abanyagihugu nk'uko abanyepolitiki babagira by'ingazi kugira ngo bashikire icyo bashaka ntibyumvikana ntibyumvikana bakwiye n'ukuri ifo kubinyaruka abantu bicarane ingorane muri twegiri mu Barundi dukoresheje ukuri
namwe Gerard Hakizimana ku vyimvura vyashikirijwe na Cedric mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe
nagira amanu shimire Cedric yavuze amajambo akomeye ati opposition yosaba amananiza mugabo aha kandi yanavuze ati hariho bene wacu b'impunzi bari hanze aho mbaye mbona ko babayeho nabi ibyo natwe turifuza ko buri mpunzi yose nk'ishyamba gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamo na Burundi yotahuka kandi amahoro anatsinda mu gihugu amahoro n'umutekano no gutugurana birahari aha nkacangaruka kuri mugenzi wanjye turi kumwe muri kiganiro Libera naho yahaririye agakumbure yakishura umusedri biraboneka ko Libera afise umugwi ariko arahengamira ko na cyane cyane umugwi w'abanyepolitiki bavuga ko bari hanze aho biboneka ko mudashikiriza wewe afise kumbure ibyo ariko arabashikiriza ariko tukavuga duti nk'abantu mu mashyamwe yigenga na cyane cyane nka twe twishinze kwandika n'akamwana wa mama mu Burundi icyo tubonye ntigihora nacyo gituma twavuga ko ishyirahamwe ryose ryomenya ko intumbero rifise ari intumbero yo gufasha bene igihugu kubana mu mahoro ari intumbero yo gufasha bene igihugu kubana bagira atakazi na muntu hama kujyanye n'amatora nta yindi ntumbero n'imwe ishoboka atari amatora y'2022 anacyo tuba tuhamagarira bose kuzokwitaba ayo matora kandi tukibaza ko amatora azagenda neza natwe tukaza ko tuzofasha bitagena nabyo twabizidoma ko utotungo twama ariko muri zanyu turashima ibiganiro kubera mu gihugu twarabera hanze
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradio nkije ujya America turi kumwe na Salvatore mwiriwe neza
mwiriwe neza radio ijwi rya America
mwiriwe neza muri he Salvatore
njewe ndi mu Rwanda
ndumva telefone yiwe ya Salvatore Cice ariko mu gusozera abashiga na numfasoni turi kumwe nashaka mugire ikintu muvuze ku makuru atangazwa bavuga ko kenshi na kenshi ingorane z'u Burundi ziva cyane cyane gihegereje amatora canke gihe cy'amatora ico kibazo kiva kuki ico kibazo cotoregwa inyishugute liberant bashaka kandi mukanya gato
ni ingorane ntirangire ngaho ingorane mu Burundi na bategetsi bakunda igihugu bafise imigambi yo guteza imbere u Burundi no guteza imbere abarundi mu gifaransa bita leadership c'est un problème de leadership
iyo probleme ya duka igihe amatora yigereje canke mu matora
la problème de leadership conséquence ya izonizie nuko ubutegetsi buriho bukora budateza imbere igihugu hanyuma rero amatora yegereje koma taranze bilan positif baba bafise baca baja mu kubujyanisha abanyagihugu none nkibonera kure kugira zabazajeho amatora yagiyimirije akoreko zo ziko zirakora ibara canke uburezi bwatitutse
ego me ndabona kanya kagiye reka duhe n'ijambo kandi na Gerard Hakizimana kuri ico kibazo nyene ingone z'abarundi kenshi na kenshi izungu zaduka igihe cy'amatora canke imbere y'amatora canke igihe amatora igereje ico kibazo cotoregwa inyishugute
nkuko mushirije nivyo ibazo mu Burundi keshi bishika iyo amatora yegereje bikaboneka ko rero hakiri abarundi badashaka ko amatora aba canke abarundi itorera nini zungura zotoregwa umuti ugambere nuko hotangura gushirwa mu ngiro uguhana na cyane cyane abanyepolitiki bavuga ko keshi bageze amatora usanga ariko barashikiriza ibitari byo bahubisha abenegihugu babesha kugira ko umure akajagari kaduke mbere ugasanga niyo amatora abaye bakanye ibyavuyemo batari bafise ababo bakwiye intara zose aho usanga hari ubukene bw'abanwanyi rero tukabona ko kuva mu ibyo bibazo nuko abanyepolitiki bamenya ko utsinze adatsindira umugambi aba yatorewe utsinze atsindira abarundi maze n'uwatsinzwe nawe akamenya ko kubahiriza amategeko ari ngombwa uyarenze nuko yatsinzwe agahanwa kuko bemeza ko benshi bitwaza amakungu kugira ko umubare bashikire ubutegetsi
bw'intwaro namwe namwe madame Pamela Mubeza ikintu amakuru avugwa atangazwa ko kenshi na kenshi y'amatora yigereje canke matora ari ho haba indyane za politike mu Burundi ikazivamwo kajagari nka kamaze imyaka irenga ibiri mu Burundi aho mwebwe muhavuga ko inyishu zotogwa gute
ego ni ikibazo kihari nyamukuru nuko dufite abanyepolitike badakunda igihugu abanyepolitike bakunda bakunda inyungu zabo ntibakunda inyungu z'abanyagi ntibakunda inyungu z'abanyagihugu bisho bituma mise sehereje amatora birara mu banyagihugu bamwe bakabigisha amajambo y'ukwankana y'ukwicana umwe wese akagerageza ko ashoboye kugira ngo haba kajagari bitewe bikunde ashike kuca ashaka mugabo urumva yuko aho nta nyungu y'abanyagihugu ihari si ukuvuga ngo abikoreye umunyagihugu abikoze ku nyungu ziwe tuga dusaba yuko rero ku nyungu z'abanyagihugu abanyepolitiki by'ukuri baze babibuka yuko abanyagihugu bafise uburenganzira nabo bafise agateka kabo nibaze barabubahiriza kandi mu maprogramu yabo muri za programu zose bafite polo z'igihugu baba bibuka yuko bariko basaba ngo tubatore cyangwa ko bashaka kubategetsi kugira ngo badufashe ntibari hajya kugira ngo bo biteze imbere bari kugira ngo bateze imbere igihugu kugira ngo batabaze Burundi bugira ijambo
murakoze ndabashimiye cyane rwose Mufaso ni Pamela Mubeza ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turagushimiye namwe mushe na Libera ntibashira kandi ku kanya mwatoye kugira muganire ni radio ijwi ry'America turagushimiye nawe Gerard Hakizimana wakoze cyane rwose kuba waronsa kanya kugira ngo mwitabe ijwi ry'America turashimiye abanywanyi b'iradio ijwi ry'America bose baduteye akamo tukaba dushimiye kandi na nabadufashije kugiranya ikiganiro facile ekana Justin ingenieur murakoze mwese turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mukwirikirana ibiganiro vya radio ijwi ry'America.
Turashimiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku kiganiro.